или Мис Видя Америк. Ijwi rya Amerika ribashyize ibiganiro bya gimisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Baramasaje uti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 9 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Yongavu. Abandi ndwi nibo bakomeretse abandi batatu barapfa mu gitero cy'abagwanyi babo Mayimayi mu mihana itandukanye y'abanyamurenge yo muri sector y'Itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu yo mu bumanuko. Uyo ni mutware gwakoranwa ayoboye lokalite ya Nkanku mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko avuga ku gitero c'abamayimayi. Tubafitiye n'amakuru y'inkino yabaye mu karere k'ibiyaga binini mu mpera z'indwi turangije. Reka nyamara imbere ko dushika kuri aya makuru twumvirize mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adifitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel turayahera muri Zimbabwe. Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe, bitekanijwe ko afubwa mu mpera z'indwi inyuma y'aho ikiziga ciwe kizoba cavanywe muri Singapore aho yafiriye ku munsi wa gatanu. Aya makuru yashikirijwe n'umuvugizi wa perezida jo ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa perezida George Charamba yashikirije ku ikiziga cya Mugabe kitezwe gutahukanywa muri Zimbabwe ku munsi wa gatatu w'indwi dutanguye, akazoca afubwa ku munsi w'Imana. Ariko ikibanza azohambwamwo ntikiramenyekana, mu gihe umuryango wa Mugabe na leta ya perezida Emmerson Mnangagwa batarumvikana nimba yofubwa mu itongo ryiwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Harare canke ku cibutso c'ababohoje igihugu kiri ku murwa mukuru. Mnangagwa yategetse ku munsi wa gatanu ko Mugabe agandarirwa, ariko ntiyatomora igihe ico kigandaro kizomara. Mugabe yapfuye afite imyaka 95 kandi yatwaye igihugu cya Zimbabwe imyaka 37. Riek Machar arwanya leta ya Sudani y'umanuko yitezwe mu rugendo rwa mbere ijuba ku murwa mukuru mu biganiro na perezida Salva Kiir kuri uyu wa mbere. Nk'uko amakuru iterukanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ryashoboye guhabwa na leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo, umuvugizi wa leta Michael Makuei yashikirije ko Machar agiye kwicarana na perezida Kiir baganire ku bibazo byose bigisigaye kuganirwa ko mu mugambi w'amahoro. Uyu mubanano uje mu gihe ukwezi kw'11 kumvikanywe ko mu masezerano yo muri 2018 ko habwirizwa kuzoba harabonetse leta ihurikiyemwo bose kwegereje. Perezida Kiir ntiyari bwigere abonana na Machar kuva bahuriye i Vatican mu kwezi kwa kane, igihe Papa Francisco yatangaza amakungu mu gusoma ibirenge by'abo bagabo babiri basanzwe bagirizwa ibyaha byo mu ntambara. Abantu bashika kuri 20 barishwe mu bitero bibiri mu buraruko bwa Burkina Faso kuri uyu w'Imana ejo mu karere kasinzikajwe n'ubwicanyi bw'iterabwoba. Amakuru ava mu bategetsi no mu gisirikare niyo abitangaza. Imodoka imwe yari itwaye abantu n'ibintu yaciye ku gisasu mu karere ka Barsalogo, igihugu cyahoze mu koloni bw'Abafaransa. Burkina Faso kikaba kiri mu bihugu bikenye ku isi kandi gihanzwe n'imihari y'iterabwoba kuva mu mwaka w'2015. Kuva muri uwo mwaka abantu barenga 500 baramaze kwicwa mu buraruko n'ubuseruko bw'ico gihugu, nk'uko amakuru yaturukanijwe n'iturukanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP abishikiriza. Abatalibani bo muri Afghanistan bashikiriza ko batashimishijwe n'ingingo yafashwe na perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yo guhagarika ibiganiro by'amahoro nabo. Bavuga ko intumwa za Amerika zari zahimbajwe n'ivyumvikanywe ko n'impande zibiri idoha muri Qatar mu gitariki 23 z'uku kwezi kw'icenda yari yemejwe ko ariho iyindi ntambwe y'ibiganiro n'iyindi mihari irwana muri Afghanistan byoca bitangura. Mu itangazo washikirije ejo ku munsi w'Imana, uwo muhari uvuga ko utazigera uhagarika urugamba kandi kwa Amerika izogaruka mu biganiro vyanka bikunda. Perezida Trump yategetse ko ivyo biganiro vy'amahoro n'abatalibani bihagarara inyuma y'ibitero igitero cabereye i Kabul cahitanye umusirikare wa Amerika hamwe n'abandi bantu 11. Iyo ngingo ntiyashimishije akarere kari karindire ko izo mpande zibiri zitosora neza urwandiko rwa nyuma rwayo masezerano. Ibihumbi by'abanyagihugu bashyigikiye demokarasi muri Hong Kong barakoraniye hafi y'ambasade ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana, aho basaba Perezida Donald Trump kubafasha kugarura igihugu, kugarura igisagara. Abo banyagihugu batanguye kujya mu mabarabara mu kwezi kwa gatandatu basaba guhagarika integuro y'itegeko yo kohereza abagirizwa ibyaha muri sentare mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibindi bine basaba birimo gutanguza amatohoza ku ruhara rw'igipolisi rwakoresheje ingufu z'umurengera muri iyo myiyerekano, no kureka abanyagihugu muri Hong Kong kwihitiramwo indongozi bitoreye. Mu ndwi zibiri ziheze, indongozi ya Hong Kong Carrie Lam yatangaje ko leta yiwe igiye guhagarika integuro y'itegeko yo kohereza mu Bushinwa abagirizwa ivyaha bikomakomeye.
Urakoze Aloyce Kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Congo, aho abandindwi aribo bakomeretse abandi batatu barapfa mu gitero cy'abagwanyi b'aba Mayimayi bagize mu mihana itandukanye y'abanyamurenge muri sektori y'Itombwe, teritwari ya Mwenga, intara ya Kivu mu Bumanuko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari Uvira.
Abagwanyi b'aba Mayimayi bayobowe na General Kibukira Mutetezi bakunze kwita Ebwila, afatikanyije n'abagwanyi bo Barundi ba FNL kuva ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu n'uyu munsi w'icyumweru, bagabye ibitero bitandukanye mu mihana y'abanyamurenge, batwika amazu, bica abaturage ndetse banyaga n'inka nk'uko bitangazwa na mutware gwa Kurano, umuyobozi wa Rokarita ya Nkanka.
Ejo ni mugoroba nasa 12:00 nibwo baje bija mu muhanda wa Njanja, baratwika baraturage bajanira zari zose ziragenda, baratambuka bagera mu Kurambo, baratambuka bagera ku Kibirungu abita ku Mbarundo, baratwika aho bane muturage ari kugenda batwica, baramagara zamuka none ku gitondo bagera aho bita mu Kivodo, baratwika nica abantu none mu gitondo barasa bagera aho bita mu Njanja, baratwika basanye nza kubisagira agashorera.
Abo muzi bakomeretse ni bangahe?
Kuvejo hakomeretse abantu barindwi, yari bamaze gupfa abantu batatu.
Tuvugana n'umuyobozi w'abagwanyi bo mu Mayimayi General Ebwira, yabwiye Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ko impamvu zitatu abagwanyi ayoboye bagabye ibitero ku baturage b'abanyamurenge ari uko imihana yo mu Turambo mu Marundi batwitse yarimo abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bashinja ubugizi bwa nabi. General Ebwira yagize ati: bishe abaturage b'abakongomani 11 bafite imyitozo ya gisirikare mu mwana w'umuturambo Marunde yo gusama igihugu cya Congo, basahuye abaganga batagira imipaka. Abanyamurenge bahakana ibivugwa na General Ebwira, ahubwo bakamushinja yuko ari abanyapolitike bamukoresha kugira ngo yangaze abanyamurenge, kuko si bwo bwa mbere abagabyeho ibitero. Chef Muhire Meshaki n'uwo muri lokalite ya Turambo Ebwira ashinja gucumbikira abagwanyi.
Katumye atera imihana ni bwa bugomera avukanaga kuva kera muri miyongo itandatu n'ine, igihe batangiye kwica abantu muri Murere, igihe bicaga bamushishi twadupangiye bande, igihe bica abanyagatongo twadupangiye bande, igihe bica abanyamugongo twadupangiye bande, igihe bica abanyakirumba twadupangiye bande. Izo rero ni izinyoma zambajura.
Chef Mutware Gwakuranwa avuga yuko abo bagwanyi bo Mayimayi babateye banyura hafi y'ibirindiro by'abasirikare ba leta ya Congo FARDC mbere yo gutwika imihana yo mu Marunde na Kivogerwa, ariko abasirikare ntibatabara.
Wagera aho bita kompani
tuvugana n'ubuyobozi bwa gisirikare buvuga yuko bwatabaye kuri kino cyumweru busanga abagwanyi ba mayimayi bahunze berekezanya bindi. Ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri kano karere k'imisozi miremire buvuga yuko abagwanyi ba mayimayi mu gihe cy'ukwezi kumwe bamaze kwica abanyamurenge barenga cumi ndetse banyaga n'inka zirenga ibihumbi bibiri muri sekiteri ya Rurenge, Itombwe, Nganji ndetse na Tanganyika. Vedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Amajyepfo.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Rwanda abahinga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko abantu bafata ingingo y'ukwiyahura baba bafite ibibazo bamaranye igihe babuze uwo babiganirira. Professor Vincent Sezibere, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yigisha ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, asaba abantu gutega amatwi bagenzi babo imbere y'uko babacira imanza bamaze kwiya ku buzima. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboye.
Muri iyi minsi mu Rwanda haravuga umwana w'umukobwa witwa Scolastica atangira imana y'imyaka 25 y'amavuko, wiyahuye asimbutse mu igorofa rya 4 mu nyubako ya Makuza Peace Plaza iri mu mujyi wa Kigali rwagati. Urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa rwavuzweho cyane n'abantu banyuranye bahereye ku nyandiko bivugwa ko yasize yanditse bivugwa ko uyu mukobwa yiyahuye kuko umukunzi we yari yamwanze. Iyindi nyandiko ikagaragaza ko no mu muryango we atarakunzwe. Mu gitambo cya misa cyabaye kuri iki cyumweru, padiri mukuru wo muri paruwase ya Ndera Ndashimye Jean Claude ahereye kuri iyi nkuru y'uyu mwana w'umukobwa wiyahuye yasabye urubyiruko kutihererana ibibazo bagira ahubwo bakajya babiganiriza abandi.
Maze kuvuga ko ndore ya mwana w'umukobwa wiyahuye, ntabwo rero umuntu yabiceceka muri iki gihe byabaye, kandi ubutumwa bwa Kiliziya ari ukurengera ubuzima. Ariko by'umwihariko nk'uko mwabiteze amatwi, nsaba abantu by'umwihariko urubyiruko kumenya kwifungura, bakaganiriza abandi ku bibazo bafite mu buzima, kuko ibibazo ni byinshi. Uko kuganira, uko kwifungurira mugenzi wawe, umuntu akamubwira mukobwa mugenzi wawe gikomere umuntu afite, ni ikintu cy'ingenzi cyane by'umwihariko bishikariza urubyiruko, kuko abo bantu benshi ubasanga cyane mu rubyiruko rwo rwiyahura cyane.
Impamvu watanga Imana yasobanuye ko zatumye yiyahura nizo benshi bagiye bashingiraho bavuga ko izi mpamvu zidahagije ku buryo zatuma umuntu yiyahura. Hari n'abavugaga ko uyu mukobwa yazize umurengwe. Profesori Sezibera Vincent, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda wigisha ubuzima bwo mu mutwe, wasobanura ko abantu badakwiye kuvugira ku muntu wiyahuye, ahubwo ikibazo cyo kwiyahura gituruka ku burwayi bwo mu mutwe.
Ikibazo cyo kwiyahura mbere na mbere ni kimwe mu ibiranga uburwayi bwo mu mutwe. Hari abantu batandukanye bashobora kwiyahura kubera indwara zitandukanye zo mu mutwe. Kwiyahura ubisanga mu ndwara yo kwiheba, tukunze kuvuga mu Kinyarwanda y'abantu bagenekereje ngo yagahinda gakabije, ariko mu ndimi z'amahanga ni depression. Kwiyahura rero wanabisanga no mu zindi ndwara zo mu mutwe, yaba ari uburwayi butuma umuntu ata ubwenge, adashobora kugenga imyitwarire ye, ari byo kera abantu bitaga ngo ni ibisazi. Ka nyinshi izo ngizo wavuze umuntu yakekeranya ko biganisha ku ndwara ya depression, agahinda gakabije cyangwa birangwa no kwiheba cyane.
uyu muhanga mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe asobanura ko umuntu ajya kugira umugambi wo kwiyahura yaragiye abigaragaza yaba mu mivugire no mu myitwarire ye kuburyo ushaka kwiyahura abonye abamufasha yabireka.
Iyo abantu bavuze kwiyahura ni wa wundi wakoze igikorwa cyo kwiyahura, ariko buriya haba habanje ibindi bibanziriza gukora igikorwa cyo kwiyahura. Uzasanga ko haba harimo umuntu ubwe kumva agenda atakaza ikizere cyangwa se n'icyanga cy'ubuzima, ubuzima bugenda bumubihira, akazatera intambwe yo gutekereza ko ubuzima ntacyo bumaze birutwa n'uko yakwipfira, ndetse akanagenda ashiraho ingamba z'uburyo yabigeraho. Twebwe tuza kubona umuntu asimbuka yiyahura, ariko n'urugendo abamazemo iminsi, ndetse hari n'abashobora kuba bari kubivuga akagenda avuga amagambo aganisha ku kwiheba, ku kwanga ubuzima, kuko hari n'abagera bakavuga ati ibyo ndimo birutwa uko nakwipfira. Rimwe na rimwe ntitubitindeho.
Igikorwa cyo kwiyahura kenshi gikurikirwa n'amagambo anyuranye bitewe n'amarangamutima ya buri muntu. Hari abamaze gucira urubanza nyakwigendera atanga Imana ko Imana idashobora kumubabarira kubera ko yiyahuye, ariko Padiri Ndashimye akavuga ko ibyo urubanza abantu babirekera Imana gusa.
Ntabwo twaca urubanza, nta porosi twakora yo kuvuga ngo azajya mu muriro cyangwa azajya mu ijuru. Imana niyo ibizi ibyayo, kuko ntega ko umuntu ashobora no kwiyahura kuriya ari uko wenda yanabuze n'ubufasha. Ntabwo rero twavuga ngo azajya uko yiyahuye, kuko no mu kiliziya Katolika kugeza uyu munsi ntabwo nkeka ko nk'umuntu yiyahuye kuriya twapfa kumusomera misa. Icyambere ariko tugomba kumusabira ko ni umuntu waremye mu ishusho y'Imana, aho yasengeraga hose cyangwa se natanasengaga ni umuntu waremye mu ishusho y'Imana uko bimeze kose.
Nubwo uyu mukobwa w'imyaka 25 ariwe wavuzwe cyane mu biyahuye, mu mwaka ushize humvikanye abandi bantu batari bake bagiye biyahura ndetse bari no mu kigero cy'imyaka itandukanye. Hari umwana w'umuhungu w'imyaka 11 wari utuye mu karere ka Nyarugenge wiyahuye yimanitse mu kagozi. Humvikanye umugabo Nsabimana Jean Claude wiyahuye nyuma yo kwica umwana w'imyaka 2 muri 2018 nani, kandi umwana w'umunyeshuri w'imyaka 17 yari yahuye yiroha mu Kivu amaze kubimenyesha umubyeyi we. Uyu akaba yarakurikiranye n'undi mwana w'umukobwa Mugabekazi Patricia w'imyaka 20 nawe bivuga ko yiyahuye azira kwangwa n'umusore. Ndetse hari n'umugabo wo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba nawe wiyahuye amaze kwica umugore we, bose bitwikira mu nzu. Abahanga bakavuga ko abantu bakwiye gutega amatwi bagenzi babo bakababonera umwanya, kuko umuntu ajya kugera mu mwanya wo kwiyahura yarabuze uwo yabwira ibibazo bimuremereye. Leta ivuga ko yashyizeho ingamba zo kongera umubare w'abaganga b'inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe, ndetse igahugura n'abandi kugira mu bigo nderabuzima. Gusa abahanga bafite ubumenyi bw'indwara zo mu mutwe basobanura ko abantu bataramenya ko uburwayi bwo mu mutwe ari ikibazo gikomereye umuryango nyarwanda, gikwiye kwitabwaho, ndetse n'uwafashwe n'ubwo burwayi akegera umuganga cyangwa se umujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe akamugira inama. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Banyuranyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini. Duhere mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda tubwire ku myiteguro ya shampiyona y'amayikipe y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa divizion ya mbere mu Rwanda.
mu mupira w'amaguru amakipe mu kicyo cya mbere mu Rwanda akomeje kwitegura shampiyona arimo gucyaza abakinnyi bayo mu mikino ya gicuti yo kwipima ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yahuye na Bugesera FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo umukino warangiye AS Kigali itsinze Bugesera FC bitego bine byose kuri kimwe iyi ntsinzi yongereye icyizere ikipe ya AS Kigali kuko mu mpera z'iki cyumweru ifite akazi gakomeye mu mukino uzayihuza n'ikipe ya Proline muri Uganda mu ntera ya kabiri mu rugamba rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika ejo ku cyumweru imikino ya gicuti yarakomeje kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Musanze FC yatsinze Lyon Sport igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kicukiro ikipe ya APR FC yatsinze Gasogi United ibitego bitatu ku busa ibi bitego bitatu bya APR FC byatsinzwe na Kevin Shimwe Yves Mugunga na Dani Usengimana muri uyu mukino ikipe ya Gasogi United yagaragaje urwego rwo hasi ku buryo biboneka ko igifite ibisigisigi byo mu kiciro cya kabiri Nyugariro wa APR FC Ange Mutsinzi wari wambaye igitambaro cya kapiteni yatangaje ibyishimo afite we na bagenzi be nyuma yo gutsinda Gasogi United ku buryo bworoshye
tuyakire neza n'umukino warushyushye turashimira abafana ko badufashe muri iyi match batubaye hafi baje ari benshi twishimiye ko badutsinze turimo turabikora neza gusa nyine haracyaburamo akantu gatoya gusa icyiza ni uko turimo turabona match zitegura shampiyona tuzajya gutangira shampiyona tumaze kumenyana neza
Ange Mutsinzi ashimangira ko kuba APR FC yashoboye gutsinda kandi hari abakinnyi bayo umunani batari bahari ari ikimenyetso ko ikipe itajagajega yongeraho ko bizeye kwitwara neza mu irushanwa ryitiriwe ikigega cy'agaciro rizatangira kwa gatanu w'iki cyumweru
bitwereka ko ikipe yacu ikomeye kuko urabona abakinnyi benshi hagati y'umunani na batandatu bari mu kipe y'igihugu urabona abandi bahari babasimbura turimo turabasha kwitwara neza navuga ko ikipe bitwereka ko ikomeye kurushaho icyo dushaka ni igikombe icyo tubasaba kugira ngo bazaze kudushyigikira kuri match azari benshi kandi twizeye ko tuzatsinda mukura muri match ya mbere
tukivuga amakuru arebana n'umupira w'amaguru ejo kuwa kabiri kuri stade ya Kigali Nyamirambo hazabera umukino uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu y'ibirwa bya Seychelles uyu mukino uzatangira isaa 12 z'umugoroba uzaba ari uwo kwishyura mu rwego rw'amajonjora y'ibanze mu gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi muri Qatar mu mwaka 2022 mu mukino ubanza wari wabereye mu mujyi wa Victoria mu birwa bya Seychelles kuwa kane w'icyumweru gishize Amavubi y'u Rwanda yari yitwaye neza atsinda ibitego bitatu ku busa yari Claude Munyandinda I Kigali
naho ko vyerekeye u Burundi nyuma y'inkino zibiri imigwi y'u Burundi na Tanzania inganya penalti zitatu za Tanzania ku busa bw'u Burundi nizo zatumye ntamba mu rugamba zisezera mu mahiganwa ashikana mu gikombe cy'isi mu mupira w'amaguru mu gihe muri basketball naho imigwi ya Dynamo Urunani na New Stars na Mutanga United ariyo izokina inkino za playoff z'igice cya kabiri gishyiri cyanyu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba kuri no w'Imana niwe wasezererwa n'umugwi wa Tanzania mu kurondera imigwi izojya mu matsinda yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cy'isi yose kizobera muri Qatar mu mwaka wa 2022. Ibitsindo byo kuri no w'Imana byose byinjiye mu gice cya mbere cy'urukino. Icya Tanzania cyatsinzwe na Mbwana Samantha nayo igitsindo cy'u Burundi kikaba cinjijwe na Fiston Abdulazak iyo migwi yarahawe umwanya w'inyongezo kubera no mu rukino rwa mbere yari yanganije kimwe ku kindi Bujumbura uwo mwanya w'inyongera uza kurangira atakivuyemwo niko guhabwa za penalty Tanzania yinjiza zitatu ku busa bw'u Burundi Gael Duhayindavyi Saido Berahino na Gael Bigirimana bakaba batashoboye kuzinjiza intamba mu rugamba ziba zirasezeye izo nkino zigana mu gikombe cy'isi yose mu mupira w'amaguru kandi mu Burundi ihiganwa ryo mwaka 2019 rishira mwaka 2022 ryarabandanije mu mpera n'inondwe irangiye kuko atamukenye n'umwe akina mu mugisero kiragihugu ari muri iryo higanwa mu rukino rwo kuri no w'Imana Vitaro yatsinze Lydia Ludic Sport for Africa ibitsindo bitatu ku busa mu nkino zabaye ku munsi wa gatandatu Aigle Noir yatsinze Burundi Sport Dynamic ibitsindo bitatu kuri kimwe Message Ngozi yirahira Lelier mu kuyitsinda ibitsindo bitandatu ku busa Olympic Star itsinda Ngozi City bibiri ku busa Flambeau du Centre itsinda Atletico Academy igitsindo kimwe ku busa ni nakuru kintu hagati ya Bujumbura City gwarangiye itsinze Bumamuru muri basketball naho inkino z'amajonjora zerekeza muri playoffs zarabaye mu mpera y'inondwi New Star yatsinze Lesipo ku manota 82 kuri 59 Urunani rutsinda Muzinga ku manota 71 kuri 48 Mutanga United ikaba yaratangaje abakunzi ba basketball mu Burundi mu kwirahira Jimkana umugwi watwaye higanwa ry'i Bujumbura ku manota 93 kuri 88 nayo Dinamo yatwaye igikombe cy'u Burundi ikabatsinze Kern ku manota 78 kuri 66. Umumenyereza wa Dinamo yamenyesheje ko Kern baje bayikenyereye na ryari abatsinze kabiri mihiganwa y'Ibujumbura. Umukenyuro wo kuzibira Olivier Ndayiragije avuga ko ari uwo wabafashije gutahukana insinzi
muri championnat. Twadutsinze faza rero twarabonye amakosa yari ama mukwitegura rero twashimikiye kuri defense. Defense ituma batinjiramo uko babyishakiye ama penetration tugasera kugara ama tuirose impira tushaka tugira ama contre attack ama ikindi nacyo ni ku niveau de na attack naho nyine twagezeje kugira ama systeme yuko abare bacu baramu akanya ko gutira amatire bakinjiza ngaca cyane cyane twashimikiye kuri defense ituma zone yacu batayinjira neza ama tukarekipira impira gira ama contre attack ngabo cyane cyane ni defense kubera niyo ya yatumye dutsinda igihino urabona iravye izi match zibiri tukinye nga muri Gitega ama ekipe abiri yaradutsinze faza rena faza ra tour muri championnat y'Ubujumbu rero niho twabonye amakosa yacu rero twakosora rero naho nyene ndazi ko tuzosubira dukahura n'izo ekipe turabe ko naho nyene twaraba ko twabatsinda
mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Dinamo ikazokera n'urunani yatsinze mu higanwa ry'u Burundi nayo New Star ikazotana mu mitwe na Mutanga United. Izo nkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma bakina inkino zitatu utsinze zibiri agaheza akerekeza mu rukino rwa nyuma. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Juti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, makuru n'ibiganiro tatatu bafite kuri isaha aha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Ndimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabanye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabanye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabanye subito chachu mugutangi chambo mubanya yuguyo yabayi subito chachu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batabangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byariranze n'ibiri imbere nanye Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu
chacho. Radio, Ijwi rya Amerika. Yabaye.